bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jo Diane Nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize abarundi bahungiye ku mugabane wa Buraya bimwe ubuhungiro barasabirwa kudasubira mu gihugu c'amavuko cabo.
Burundi sahantu ho gusubiza inyuma ahahunze igihugu hariho ihohotera kiremwa muntu abasubijwe inyuma bashika bapfungwa bagirirwa nabi mu buryo butandukanye.
Uyu ni Emery Pacifique Giraneza ni umuhuzabikorwa w'amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu agwiriyemwo ayakorera mu gihugu c'u Burundi. Yandikiye iketi abakuru ba za leta z'ibihugu vya Buraya basaba ko abarundi bimwe ubuhungiro batosubizwa mu gihugu cabo. Turabigaruka ko handi hato mu Idonido murabe hafi ya maradio yanyu. Nenda bice ku masonga nkitangura amashami aranira gateka kazi na muntu agwiriyemwo ayakorera mu gihugu c'u Burundi. Yarandikiye iketi abakuru ba za leta z'ibihugu bine vyo ku mugabane wa Buraya basaba ko abarundi bimwa ubuhungiro batosubizwa mu gihugu cabo. Amashami avuga ko bashobora kugirirwa nabi mu Burundi. Umumenyesha makuru ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuhuzabikorwa w'iryo sekeza ariwe Emery Pacifique Giraneza.
Bagerageje kuraba ukuntu twogira isekeza rituma twiyamiriza uko gusubizwa inyuma kw'abantu basaba ubuhungiro b'abarundi bavanwa muri ivyo bihugu.
Mwandikiye ba ministeri b'intebe b'ibihugu bine hari Ubwongereza, hari Suede, hari Norvege, hari ndetse na Peyiba. Abarundi bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abagomba kwirukanwa bangana iki?
Turafise abarundi bashika ku icumi muri ivyo bihugu vyose umaze kudondagura bamaze gushirwa ku rutonde rw'abagomba gusubizwa inyuma. Harimwo muri abo mbere abaza bapfunzwe barindiriye indege ibasubiza inyuma. Nico gituma ari ikintu mu by'ukuri twafashe ko cihuta kandi dukwiye kwiyamiriza cane ijwi rigashika kure kubera yuko nkuko mubizi mu Burundi sahantu ho gusubiza inyuma ahahunze igihugu hariho ihohotera kiremwa muntu. Igihugu aho tubona yuko abasubijwe inyuma muri abo bahunze ubutegetsi bashika bapfungwa bagirirwa nabi mu buryo butandukanye. Nta kuntu rero ibihugu bivuga yuko ari ibihugu biharanira demokarasi agateka kazi na muntu cyokorana n'igihugu kiriko kirakurikiranwa ko ibyaha nk'ibyo.
Haba hari amakuru mufite ko haba hari abarundi bashubijwe mu gihugu cyabo bakakirwa nabi bagakorerwa iyicarubozo?
Akaruno guha ubunyene turiko turavugana nuko hari umurundi yatahanywe akugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Clement Nkurunziza. Nibaza ko ari inkuru namwebwe kuri radio yanyu ishobora kuba yaraciyeho. Y'uwo murundi ubu turiho turavugana arapfunzwe amaze igihe kirenga umwaka apfunzwe. Ari umuntu yahohotewe ku mubiri no ku mutima. Ivyo urumva yuko bitera amakenga mu gihe hari abarundi barundi bagira bamukurikire nk'uyo nawe nyene ubwiwe akiri mu nyororo.
Ariko nanone hari ikintu kitumvikana neza. Iyi baruwa yanyu yasohotse mu gihe bamwe mu banyapolitiki bahunze mu mwaka wa 2015 barimo bitegura gutaha bataha basubira mu Burundi ku bwende bwabo, aho bavuga ko bagiye kwitegura kujya mu matora. Kuki bo badashyirwa ku ngoyi?
Abanyepolitike nk'uko ubizi kenshi imvugo yabo isaba gutahura bikomeye. Icyo nakubwira nuko bavuga yuko hamwe leta y'u Burundi ibahaye umutekano botaha. Ibyo navyo nivyo umuntu wese ahunga avuga. Naba barundi bose baba inusu y'umuriyoni hamwe leta y'u Burundi ibahaye umutekano botaha. Iyo mvugo y'abanyepolitike rero ntaho itandukaniye n'iyacu. Igihugu c'u Burundi hamwe cobamwo umutekano abarundi bose bagihunze botaha kandi ntabwo bagisaba ubuhungiro mu mahanga. uwo mutekano rero ntawunturaboneka. Hanyuma ikindi nuko nkuko ubizi umutekano ni kigwiti cy'umuntu, umuntu umwe arashobora guhohoterwa ubundi akaba atarashikirwa. Ubwibyo rero ubundi ubutaha kumwe bikwasigura ubutaha kwa bose.
Ariko umuntu afashe urugero nko ku gihugu cya Tanzania gikorana na n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kugira ngo ritahane abashaka gutaha ku bwende bwabo, kandi abo ngabo barataha bo baba bajya he?
Igihugu cya Tanzania ni igihugu kiriko kiraberamo kumbure ibintu tutari bwigere tubona mu bijanye n'impunzi. Uradi yuko ari igihugu kimaze gupfiramwo impunzi nyinshi ziraswa zirasigwa mu makambi. Ibyo rero iyo wahungiye ahantu ukasanga amasasu ukapfira, uragira uti kumbure nofumanja gutotezwa kuborezwa igufa hakundaswa. Icyo ni kimwe mu bintu bituma izo mpunzi zimwe zirukanwa ku nguvu, kuko icyo nakubwira nuko abenshi muri Tanzania ariko barasaba yuko bokugwa muri Tanzania, kuko muri Tanzania naho nyene batahasanze umutekano.
Yari Emery Pacific Igiraneza, akaba ari umuhuza bikogwa mu isekeza ry'amashirahamwe haranira gateka kazi na muntu, agwiriye mwaya barundi bariko barasaba yuko atamurundi aba ku mugabane wa Buraya yosura gutahukanwa mu gihugu ciwe c'amavuko. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania ziridoga yuko uburaro bw'abatari bake budashemeye. Ni mu gihe usanga umuryango w'abantu 10 uri mu kazu k'ivyumba bitatu, menyesha makuru ya Amerika James Jovin yarahishikiye aravyibonera.
Ikibazo cy'uburaro ni kimwe mu bihangayishije zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu mwaka w'2015. Ni mu gihe zashoboye kwiyagurira ayo mazu kubera kubura ibikoresho bisabwa gusanura amazu. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro cy'i Amerika zivuga yuko hari abakiba mu mahema kandi bafite imiryango minini. Ibyo rero bikagira ingaruka mbi ku batunze imisore n'abigeme bakuze.
Nukuri igihe duhungiye twahawe inzu ntonto, kandi ugasanga uhawe inzu y'imetra karorero nka 3-6, kandi nazo benshi bafise gushika muri kino gihe, ariko ugasanga ufite umuryango munini nk'uw'abantu 10, kandi muri abo bantu 10 harimo abana bakuze b'abahungu n'abakobwa. Rero byadutera ibibazo byinshi ryama mu kazi kangana gutyo uri kumwe n'abana b'abahungu n'abakobwa bakuze, ari naho usanga kenshi hava n'ibibazo by'abana benshi guca bajya mu bintu bitameze neza.
Baduhaye inzu ntoyi mugabo ubatse mu nyuma baba henzu zihuze, nuko bo dutemberera kugira ngo kwizo nzo baduhaye ntidushobora kuzikwigwamo nkuko dufise nk'abantu usanga ari beshi cyane. Kacyo usanga rero ni ngorane, kandi tudashoboye kurarana na papa canke na mama twugusanga dufise nk'imyaka 17-18. Ibyo bintu biratubabaza cyane, umengo ntituri cyo kimwe n'abandi.
Ishyirahamwe NRD ryo rigenewe gikorwa cyo gusanurira amazu impunzi, ariko bivugwa yuko hari bamwe basanuriwe n'abandi bidoga yuko batarasanurirwa kuva bashitse mu ambi. Igikorwa cyo gusanura amazu nticyoroheye impunzi kubera ibikoresho bisabwa atari akazi koroshye kubironkera mu buzima bwo mu buhungiro.
Bo nukuri biratugora cyane kugira ngo umuntu ashobore kwagura akazu kugira ngo arubikunda ronke ahashyira abana, kuko bidusaba ingufu nyinshi, ari nkuko gufyatura urashobora gufyatura ego, ariko bica bisaba ko uronka ibiti cyangwa ukarondera ihema, uburyo nabwo ntibubyemera nta mahera dufise. Sanga rero bisaba ko tugurisha twatuniye turonka kagafuna twadushaza, hanyuma rero umuntu agace yifunga mu kurya akarya rimwe ku munsi.
Kubw'izo mpamvu basaba ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR na NRD rijeje amazu mu nkambi kubagarukirako.
Kuco mbona nosaba ko nk'amashirahamwe asanzwe akurikirana impunzi hacane cane UNHCR ifadikanije n'amashirahamwe yahaye ubuzi ko yoziraraba impunzi zose zikaba co kimwe, kuko ari impunzi umengo yari bagiwe cane gose ko boza baratemberera abantu inzu ku nzu bakaraba ati uyu muntu ntakwiye kubana naba, bakabagaburira afise n'abana bakuze bakamupimira inzu naho yokubaka bakamuha n'ibisakazo.
Icyo nabo basaba ubwa mbere nuko bo dutemberera bakatura nk'abantu bafise imiryango myinshi myinshi, bakaraba nk'ahantu dutuye aho tuba, kuko ngaho turafafitira ibibazo tukibaza mbere yuko abana dutaye batanatuzi. Hariho usanga hari abana bato kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5, kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 10 cumi yo kuva ku myaka 10 kuduga usanga umuhungu n'umukobwa batararana no mpamvu rero turiko turasaba kugango baduhe nk'inzu zikuze kandi bibuke no kudutemberera cyane barabe twebwe batangoye kubakira mu nyuma biratubabaza cyane
nuko bo kwa mabumva kandi bakitwarika akamo tubatera abantu b'imiryango minini minini nibaduhongerere uduwinguvu batufashe basa umuntu nyamba yogurisha twakogafu nubwo bushaza karonka ibiti amashyira hamwe na yadufashe akogahema kongere ko akazuka abana pembeni muri iyo poroti tuba twarahawe agahema tugahagwe n'ishiri nico cyonyine no hanura ayo mashyira hamwe nta kindi
impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri zo hari zaronkeje inzu z'amabati n'abandi bahawe amahema muri 2015 na 2016 kubwo ntizirasanurirwa kandi naho imijyango yazo iguma yiyongera mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Komite y'impunzi z'Abarundi ziba ihuye ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda irashimira radio muri komurumviriza Ijwi rya Amerika kuko yahitishije akamo kabo hari mu kwezi kwa mbere uno mwaka, bigatuma abana babo baronka abagira neza babarihira amashuri abagira neza ba muri leta ya Texas hano muri Amerika. Bumvise amarira y'izo mpunzi biciye kuri Ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abarundi babihuye bahamagarira n'abandi bagira neza gufa sha abandi bana batiga kubera ubukene bw'uburyo. Iyo nkuru twishikirizwa na mgenzi wacu Pierre Claver n'inkuru ari mu gihugu cy'u Rwanda.
Vyose byatanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ahi radio Ijwi rya Amerika ryahijambo komite y'impunzi z'Abarundi ziba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Iyo komite yasemerera isaba ababishoboye bose ko bufasha kwiga abanyeshuri baba muri icyo gice batiga kubera ubukene buri mu miryango yabo. Havuye haboneka imigwi ibiri y'abagira neza bafasha abana hafi 50 gusubira mu ishuri. Bamwe muri abo bagira neza na Barundi baba muri leta ya Texas muri Amerika, bemeza ko bumvise akamo biciye ku nkuru yanyuze ku Ijwi rya Amerika maze bahitamwo kurihira abana 8 biga mu mashuri mato mato na yisumbuye. Ubu abo bana barashimira abo bagira neza hamwe ni radio yashekanye Ijwi ryabo kure. Uyu mwigeme yabaye wa mbere mu gice cya kabiri giheze.
Ufasha nyine abwishimiye kandi twasabaga ko abadufasha batokomeza badufasha kandi natwe tuzogira icyo twigeza kubera ko biramfasha kwiga. Harabandi tungana batabonye ubufasha kandi babukeneye.
Ishirahamwe ry'Abarundi rirwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko Forum pour la mémoire vigilante n'iryo rishira mu ngiro uwo mugambi wo kwigisha abana rikongera rikabakurikirana. Abo uwo mwigeme avuga ko bataronse amahigwe yo gushikirwa nako gakemanyi utwara iryo shirahamwe FMV riserukira Abarundi baba i Texas, arabizeza ko nabo bazoteba bagashikirwa. Yamara Ferdinand Iragije asaba uwo muce wa mbere kwiga bashizemo umwete. Iryo shirahamwe ryaragiye Huye kuraba uko umwimbo w'igice cya kabiri wagenze no kubatera intege muri iki gice cya gatatu cyatanguye.
Twobizeza ko bazoshikirwa mu gihe abana turiko turabafasha bovyitwaramo neza bagashimisha bariko barabafasha. Uretse ni Huye ndetse n'igihugu cyose abanyeshure badafise ubufasha bizoheza ibi turiko turakora bikore ku mutima wa benshi hanyuma baheze bafashwe. Twanashimye cyane umwana asanzwe narihigwa amafaranga menshi gusumba abandi yashoboye kuba uwa mbere.
Ubuserukira ababyeyi bafise abana barihigwa amashuri muri uwo mugambi avuga ko abo bagira neza baje hageze kuko abana babo bari bagiye guheba amashuri. Uwo mugabo asaba n'abandi Barundi bifise babibura ya canke muri Amerika kwibuka bagenzi babo bahunze badashobora kwigisha abana.
Ababyeyi twari mu gahinda, twari dushavuye kubona abana bacu batiga kubera ibi bihe twinjiyemo. None ubu twumva tunezewe cyane abana bacu natwe ko batonda ku mashuri nk'abandi. Ahubwo tukaba tunasaba mbere hariho n'abandi batashoboye gushikirwa kugira ngo bigari benshi ntibagire ingorane z'ubuhungiro ngo bongere bagire ingorane zo kwiga. Ijwi rya Amerika ryo bikora byofasha abavyeyi benshi, rega abavyeyi benshi ubu bari mu kabonge.
Muri abo bavyeyi harimwo n'abanyarwanda bakiriye Abarundi, ubu n'umwe muri bo.
Umwana yaraje nyine nemera kumubera umubyeyi, nemera kumufata. Amateka mabi nk'uko natwe twayahozemo, mfite abana babiri nawe rero mushyiramo ubu n'uwa gatatu. Nakangurira n'abandi bafite umutima w'urukundo, bafite impuhwe, bagatekereza amateka, hari abadufashije.
Komite serukire impunzi z'Abarundi mu karere ka Huye irashima ko igice cya gatatu cy'amashuri kigeze ata mwana n'umwe yaretse kwiga kubera kubura uburyo. Yamara iyo komite ivuga ko akira abana bariko biga ku ideni barindiriye umugira neza yobaseruka ko kugira ngo abarihire. Vincent Nzisabira asanzwe ajejwe igisata c'indero mu ishyirahamwe FMV yitaho abo bana bafashwa n'Abarundi baba i Texas, nawe narashimira iradiyo yashekanye akamo kabo kure.
Mwarakoze kudutabariza ndetse n'ababaje kubera ko mwabivutse. Murabona ubuzima bw'ubuhunzi babugoye, hajamwo ivyo kwiga navyo kubana n'amafaranga y'ishure ngaha mu Rwanda. Murazi ningene amashure yahazimvye, ubu turiko turabona bamwe barafashwe nubwo impingi kiri ndende.
U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga 171 mu ntara y'Amajepfo irimo ako karere ka Huye, hariyo abarenga gato 850. Pierre Clavier Niyonkuru, Ihuye, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Clavier Niyonkuru, Ihuye, tugushimire kuko ari nawe wari waratunganije iyo nkuru wumva yatumye abo bana bari barabuze uko baja mu mashure bashobora kurihigwa n'Abarundi baba muri Leta ya Texas ngaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Tumira mate gato hama duce dukomeza n'ibiganiro tubafitiye.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Rekunaho duhe ikaze mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma amaze kuganira na Antoine Kaburahe, umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'umurundi, bavuga ku gitabo gishasha aherutse kwandika yise Hutsi, kivuga ku buzima bw'umwe mu bamenyeshamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro ariwe Aloise niyo yita.
Mu by'ukuri novuga yuko titre y'icyo gitabo si Hutsi gusa, ni Hutsi mu rurimi rw'Igifaransa au nom de tous les sangs, novuga yuko mu maraso ane atembera muri uwo muntu avuga temoignage yiwe no kuvuga Aloise niyo yita. Nuvuga ko atari gitabo cha kivuga histoire, kivuga uko ibintu byabaye mu Burundi. Ni gitabo kivuga ubuzima bw'umuntu. Aloise niyo yita umunyamakuru nk'uko aca yashimye kugira ico avuze ku buzima bwiwe kuvya mubayeho kuva ari umwana afise imyaka 5. Aloise niyo yita yansavye ati ndashaka gutanga témoignage, kuvuga
ubuhamya.
Ubuhamya sinzi ko ari kirundo ariko ubuhamya
ni ntahe
ntahe imbwa byose nico kimwe turashaka kumvikana. Ati je nashaka gushinga intahe ku buzima bwanje. Ndamubaza none intahe ku buzima bwawe ishingiye kuki, kubera iki ntahe ikomeye, kubera iki wewe ibyagubaye ko byoba ikigwa gikomeye cyangwa byugira ico bizanira Abarundi ndetse n'abatari Abarundi abo bose mvuga bazosoma igitabo. Niho twatangira kuganira buhoro buhoro, hanyuma rero tumaze kuganira nkasanga uko yabayeho, uko ibintu byamushikiye, uko yavyakiriye, uko abibayemo, nuko abona Uburundi ningena Abarundi bakwiye kubana. Nje ndavuga nti ndavyemeye mbarira iyo histoire yawe rero, hama jewe ndakunda kwandika cyane, hama nti meze ngerageze kwishema kibanza cawe nkuko byagushikiye meze nandike. Urumva novuga yuko histoire niwe mugamajambo nakoresha n'amajambo yanje.
Yego. aho rero niho mwahezaga mukajya kwicara kuri ya terrasse mugatangira kuganira niho yabikubwiriraga
yego byafashe iminsi myinshi cyane kuko ari cyo bintu bibabaje yambarira ahama hari navyo ashaka tugahagarika tuganire ka tuzobanzanye cyo kuko ubonye umuntu w'umugabo akoreye mosozi kubera yuko ivyamubayeho birabaza twarahagarika tukasaba tukabandanya byafashe kinuvuga nk'umwaka wose ko naragenda tuka nka mufata amajwi hama kagenda kandika tukaza tukabonana nashatse cyane cyane ko ari igitabo nkuko nabisiguye atari igitabo cya histoire mugani igitabo cy'intahe ya niyo yita je rero mu byukuri je bica ntumye nandika icyo gitabo nuko Aloise ngira tuzaza kubishika ko ivyamushikiye byose kandi cyashikiye n'abandi benshi n'abana b'abarundi benshi mu gihumbi kimwe n'amajyari cumi n'abiri na mirongo irindwi na kabiri n'ibintu bibabaje cyane mugabo ingene mu muryango wiwe ingene babyakiriye ingene umubyeyi wabo bari basigaranye yabareze ingene bakuze n'ubuhamya atanga ubu rero n'intahe avuga ubu n'ibintu jyewe byankoze ku mutima tuva ntitubyandike
urakoze cyane igitabo turakigarukaho mu kanya radio ijwi rya amerika ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana antoine kaburahe turaganira ku gitabo aherutse kwandika nk'uko rero nabikubwiye tugitangira ikiganiro si icyacu twenyine ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi rya amerika baba bategereje bashaka kugira icyo babaza cyangwa icyo batwerera ku murongo wa telefone dufiteho abantu bane turabanza kubasaba imbabazi ko twabatindiye dufiteho Richard Aster Ale na Mutabazi turahera kuri Richard ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ye ni ikibazo ni igitekerezo yego
ego nagombaenda mu gambere nda mushimire kubona yindire kwandika igitabo nk'icyo mu gihe kiri mu bihe bidasanzwe tugiseze uburundi bwatwigatiyemo hama jeweze nankuraje n'umuprezidan n'umuhoteri w'icyo gitabo ngumva ni avantage ku burundi kuba dufite amashora kwinjira kwandika igitabo nk'ibyo hama jeweze nagombaga kubaza kubera iki koko iyo apelasiyo kubera ko twavuze ati isi eti itanye
twakire na Astel ngira ngo araza kubisubiriza icyarimwe ku murongo wa telefone dufite na Astel
ndi mu nkambi y'impunzi ya Rusenda muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo ngerageze kumviriza ibyo yasiguye n'igitabo kivuga nibaza ko kibanda ku vyatahise cane nde ko tuzi mu Burundi hari umugwi uriko urarondera ukuri ku vyabaye kuri kahise ico gitabo arico kizofasha uwo mugwi kugira na ugire ico gikoreyeko
simusubiriza ariko utarajya ku cya kabiri
kwamwiteza iki ku ico gitabo coboneka gute kugira abantu benshi bashobore kugisoma bamenye neza ibikirimo murakoze ibibazo n'ibyo
yes imusubiriza ariko kuri icyo warubajije cya mbere uvuga uti hari umurwi wo gutahura ibyabaye no kunywanisha abarundi yari yasobanuye ko iki ari igitabo kivuga ku buzima bw'umuntu kitajya mu bibazo bya politiki y'igihugu cy'u Burundi avuga ati ni ubuzima umuntu yabayemo nanditse ntabwo ari igitabo kivuga kuri politiki ariko simusubiriza ngira ngo araza kuko isubiriza urakoze cyane Astel ugira umunsi mwiza
ndamurakoze
Mutabazi uranyumva
winda kumva neza
okay urahagana hega Mutabazi
niwe ndi bumba mu karere ka Gasabo Kigali mbe na mbere aza mushimire Antoine ni umuntu mugabo cyane kwa buryo iyo umuntu yubatse agatanga igitekerezo yubaka arwanya ikibi mu gihugu cyangwa mu bihugu runaka cyangwa mu karere aba ari kubaka igihugu cye n'akarere
arakumva
ariko icyo nakongeyeho nanjye namwongeyeho ni uko nk'intwerera namubwira ni uko abantu bagomba kukwiye kurenga iby'amacakubiri n'ubutu n'ubututsi kuko buriya Imana yaremye abantu nk'ubudasa ubwo budasa niko tuma nyina abantu bafashanya ntago imana y'ubudasa cyangwa uburyane je nkanye ngo nkira kwishimira kuba mu gihugu cy'abantu gusa cy'abatutsi gusa nk'uko ntakwishimira kuba mu gihugu cy'abantu barebare cyangwa bagufi gusa umwe afasha undi abantu akwiye gukura reba akarenga iyo myumvire iciriritse.
Yego Mutabazi, tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze, ugira umunsi mwiza aho mu Rwanda.
Murakoze.
Bwana Antoine Kaburahe, rero ibibazo wabyumvise, duhere kuri Richard.
Richard yabaza ati kubera iki twafatanije Hutu Tutsi. Navuze yuko iyo titre atawihagara ko cyane yuko igomba gusa kwerekana yuko hari uko guhura sinovuga ko ari gucanga uko gusangira ibi mbere uwita Mutabazi aherije ko avuga ati aba ivyamoko n'ukubirengera ni titre novuga yagombye kugira gusa itange esprit gitabo ingene igitabo canditse ingene igitabo aruyizi acumva ntagira ugomba kuvuga kwiyumvira yuko twagombye kuvuga ngo ni canke ngo ni 50-50 oya ni nkuko navuze ni gitabo ni presque fiction ni cyanze mu gifaransa birangura ribe rimwe guhindura amajambo mu kirundi mumbabarire no kugerageza ku gutraduza uko guhu yo metissage uko kuva ku
iyo mimerere iyo mibereho y'uwo muntu ukagerageza kuyishyira kuyigaragariza abasomyi b'igitabo mu yandi magambo sinzi niba uvuga uti Hutsi ntabwo ari ihame ntabwo ari ibwoko bushya cyangwa izina ryashyizeho
cyane mbega aruyizi mu Burundi cyangwa jewe twokora ubwoko bugira kane mu Burundi ntacyo dushoboye nta nivyo dukeneye nta nivyo dushoboye nta n'umugambi wavyo oya nibaza yuko aho abagomba kubibonamo ubundi bwoko bugira kane abo bari henda cyane oya aha harimo ubutumwa harimo message gusa muri ako gatitre je mbere numva karanaryoshe ntagira uwogahagara ko cyane kandi nibaze yuko abantu benshi baravyumvise kigisoka baratubagiye cyane baranditse kuri za Twitter kuri za Facebook bakatubaza twaba nimwasoma muzoca mwumva igituma twafashe ako gatitre kandi rero ubu ikibazo ntikire ngaho hari ikibazo witwa Stade wo muri Congo yavuze ati mbega civil ati urya mu mugwi wo kurondera kumenya ivyahise akahise ku Burundi uke mu mugwi w'igihugu n'umugwi ni institution ni n'umugwi wa leta twebwe ntidukorera leta aruyizi n'umunyagihugu ni nkuko umuntu wese nkuwo Astere aha muri Congo nayo yogira ati ndashaka gutanga ubuhamya ndashaka kuvuga intahe gushinga intahe Severi ikora akazi kayo twe tugakora nuvuga akazi kacu n'uburenganzira bw'umwe wese ama rero Severi iramusigombye gukoresha ubuhamya intahe ya Ruiz niyo yita kugira yumve ikoreshe atsubara amarame nkuko tuvuga mu kirundi ehama yabajije ati ugwaruka bwo kironka gute ico nikibazo ciza cyane burya muri Afrika mu Burundi no muri Afrika burya ibyibitabo biragoye cyane kugira igitabo gishikira abantu gishike mu mashure biragoye mugabo turiko turavyiga cyo turaba ingende cushika ahantu hose hashoboka mugabo sinkini burayi usoka hanze ugacusanga aho bagurishije ibitabo kandi no muri igihugu cyacu usanga hari n'ubukene igitabo kiragurwa amafaranga kuko ni mapuro ni impression mugabo turizeye yuko tuzobishika ku kigerageza gushika nko mashuri abantu abanyeshuri bagasoma.
Nuko rero arakoze mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma hamwe na Antoine Kaburahe bari kumwe mu kiganiro muri isanga mushaka kumva cyose gikuye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome mujahanditse muri isanga yakoze Facil Gebehu yegeranije Amno Madri hamwe na engineer Patrick Advege muhinga bw'ivyuma nanje mwumva na Lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanure ndabipfuriza kuranigwa mu byo murimo turongera igice saha 1:30 mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza.